Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa kabiri, itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2016. Kaze mwese.
Well, these were quite significant steps, and I think a lot of credit goes to the facilitator, former President Nkapa, for being able to get the government to come to the table, some of the opposition to come.
Uwo ni Thomas Perriello, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, avuga ku manama ya mbere y'ibiganiro bihuza Abarundi yarangiye kuri uno munsi wa kabiri. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza inkuru yerekeye abantu bagiye barazimira kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu mwaka w'2015. Muri kumwe naho yanitanga ishaka, ugume ku maradiyo yanyu. Amanama ya mbere y'ibiganiro bihuza Abarundi vyabaye i Arusha muri Tanzania kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu kugeza kuri uno munsi itariki ya 24 yarangiye. Ivyo biganiro vyari vyitabwemwo intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriello. Mugenzi wacu Eddie Gwema yarakurikiranye ivyo biganiro, tumutega amatwi.
Asozi biganiro by'amahoro byari bimaze iminsi bihuza Abarundi, umuhuza Benjamin Mkapa yavuze ko hari byinshi byagezweho, ashimangira ko impande zose zihangayikishijwe n'ibibazo biri mu gihugu kandi bakaba bafite inyota y'amahoro. Umuhuza Mkapa yavuze ko mu byumweru bibiri azagerageza guhura n'abandi barebwa n'ibibazo biri mu Burundi batatumiwe cyangwa batumiwe ntibitabe ubutumire bw'umuhuza. Mu ijambo rye, Perezida Mkapa yavuze ko yifuza gutangiza ibiganiro nyirizina mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Aha akaba yahamagariye abitabiriye ibiganiro gutaha bagahitamo abazabahagararira babishoboye. Ibyo biganiro byaberaga i Arusha byanatumiwemo intumwa zitandukanye ziturutse mu bindi bihugu. Thomas Perriello, intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yitabiriye ibyo biganiro. Mu kiganiro twagiranye, Bwana Perriello yashimye akazi kakozwe n'umuhuza, avuga ko iyi ari intambwe ya mbere itewe mu gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi.
Well, these were quite significant steps, and I think a lot of credit goes to the facilitator, former President Nkapa.
Iyo mishyikirano yabaye intambwe ikomeye cyane, kandi byose tubikesha umuhuza Perezida Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, kuko yashoboye gutumira Leta ikicana n'abandi, kandi yashoboye gutuma ko na bamwe mu batavuga rumwe na Leta akanatangaza ko azobandanya kumviriza abataje muri iyo mishyikirano. Iyo minsi yabaye ingirakamaro, umuntu aravye ibintu bihambaye byahavugiwe hamwe n'ibintu bihambaye byumvirijwe. Nihweje ibibazo bihanze Burundi, mbona umuhuza akoze igikorwa gihambaye cyane.
Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Thomas Perriello, yanavuze ku mpungenge zagaragajwe z'uko hari abandi banyapolitike n'imiryango idaharanira inyungu batatumiwe, ndetse n'abatumiwe ntibitabire ibyo biganiro. Avuga ko umuhuza yabijeje ko azagerageza guhura na buri wese urebwa n'ikibazo cy'u Burundi.
One of the ways I think you judge a process like this is not by whether everything goes perfectly, but how the facilitator
reacts. Ahubwo no kuraba ukuntu umuhuza hamwe n'abafasha biwe bakira ibishikirijwe. Hari amakenga yumvikana yashikirijwe yerekeye abuba barakumiriwe, ariko umuhuza yaciye yihuta mu gushikiriza itangazo mu mpera z'indwi iheze. Yongera arasigura neza mu ijambo ryiwe ryo gusozera ashikirije uyu munsi ko adashobora kureka inzira y'amahoro ikomeye nk'iyi ngo yononerwe n'ivyo bibazo. Ni ukuvuga rero ko yatangaje ko yiteguye kumviriza abantu bose begwa n'ikibazo cy'amahoro. Aho rero niho ashimikiye azokumviriza impande zose kugira ngo ashikirize umugambi w'amahoro arama.
Biteganyijwe ko ibiganiro bitaha bizaba mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi gutaha kwa gatandatu.
Urakoze cyane Eddie Gwema. Kandi naho inzoga zitemewe n'amategeko ni kimwe mu bihungabanya umutekano mu ntara ya Bubanza. Ivyo vyavugiwe mu nama y'umutekano yo kuri uno munsi wa kabiri ku rwego rw'intara yabereye ku mugwa mukuru wa komine Gihanga. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Wafashe jambo bwa mbere muri iyo nama ni mustandere wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba yashikirije bimwe mu bituma mu ikomine arongoye umutekano uhungabana muri ivyo yavuze igitero cyo bitwaje ibirwanisho bashatse guhungabanya umutekano kwigenekerezo ya 18 kuno kwezi kwa gatanu abajejwe umutekano barabatesha nkuko arongoye komine Gihanga bivuga
nuvuga ko umutekano wifashe neza kiretse utuntu tuzaturacamwo bivanye n'ubusuma bwo mu mirima no mu mazu kebuke ikovuga kandi n'akantu kigeze kuba genezo rya 18 hari abantu bari bitwaje nkoho bari baje muri centre ya Gihanga mugabo bajeje umutekano bayibonye kubera ko inyabune isanzwe ikora neza
mu yandi makomine ane ariyo bubanza Musigati Rugazi na Mpanda ibintu nyamukuru byashikirijwe bitosekaza umutekano n'ubusuma bwo bitwaje ibigwanisho n'inzoga zitemewe n'amategeko ibyo byashikirijwe n'abarongoye makomine Buramatari w'intara ya Bubanza yashikirije ijambo ryo kugabisha abo bahingura ibyo binyobwa avuga ko bamaze igihe baterwa kamo ko kuvavanura n'uwo mwuga bakaguma biteza utunyoni kuri ubwo Anise Niyongabo yashikirije ko itegeko rya leta rigiye gukurikizwa iryo naryo ritegekanya guca mande ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni w'amarundi uwo wese azofatanwa izo nzoga zitemewe n'amategeko
abantu twahanuye ntimwumve twagiye turaca mande mugana umudiringi munywa mugana kanyanga muinywa turabafata turabapfunga turabaca mande muranka kumva kwagira rero tubabwire irya nyuma iryo tegeko dufise umuntu afashwe agana kanyanga cyangwa umudiringi amande ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni nuko vyanditse
kuri ico kibazo c'umutekano abanyagihanga na cane cane abarinyi b'umuceri basaba kuronswa ababacungerera umutekano aho batari ku mitumbi imwe batinya ko umwimbu wabo usahugwa muri kino gihe c'imbura komiseri w'igipolisi mu ntara Bubanza yishuye abanyagihanga ko bo kwicungera babicishije muri ya makomite y'umutekano komiseri Nizigiyimana Damien Emmanuel agasigura ko atabacungera umutekano kuri buri mutumba boboneka na Buramatari w'intara Bubanza yunganiye wajejwe umutekano atera kamo abanyabubanza na cane cane abahandu rubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurikanura kugira abateshe imirwi yabitwaje ibigwanisho yama yateye izananye mu kibira cimeza ca Rukoko muri iyo nama kandi havuzwe cane ikibazo c'indero n'inyigisho umwe mu bavyeyi bo muri komine Gihanga azwi ku izina rya Jean Baptiste Atungimana yashikirije ko adatahura ingene batozwa amafaranga kandi hariho indinganizo ya leta yo kwigisha abana ku buntu
murazi ko umukuru w'igihugu yavuze yuko abana bateza kwiga kuntu ivyo ababyeyi barabikomeye amashi barabikenguru ariko ibyo twa turabona muri iyi minsi sivyo twari twiteze ubu ababyeyi baragowe muti gute directeur wa ecole secondaire muzana amafaranga directeur wa ecole primaire muzana amafaranga wewe ibyo bihumbi 10 ukabibura aya mafaranga nayi
ujejwe indero n'inyigisho mu ntara Bubanza yeshuye umuvyeyi ko kugira indero n'inyigisho bigira kanovera hariyo twigoro tw'abavyeyi duherekeza iyo ngingo ya leta Barthélemy Chimaye asigura ko ari naco gituma hariho amakomite ishingwa shure kugira atunganye ubuzima bw'ishure
abavyeyi bonye n'ubwabo babikije muri ajya makomite yabaserukira cyangwa mu nama ya bose barashobora kugira bati twebwe kugira ngo cyure ryacu ritere imbere turashobora kugura igikoresho kiniki niki turashobora kubaka ikirasi isomero turashobora kugura ibikoresho ibi n'ibi ivyo rero biva mu mwumvikano w'abavyeyi kuko babifuza yuko abana babo bagira akanovera indero ya kanovera ivyo rero nta uca vuga ngo abana nkongo ntibiga ku buntu
abashinga amateka bane n'abakenguza amateka bane batuye mu ntara y'Ubanza bari bitavye inama bashigirije ko bahawe icegeranyo kivuga ko ubumenyi mu ntara y'Ubanza bwasubiye inyuma umushinga amateka Vinari Havyarimana yasiguye ko ivyo vyavuye kubigisha badatonda kugihe abandi bagasiba kenshi kuko baza bavuye mu gisagara ca Bujumbura uwo mushinga amateka asaba ko mu ntara y'Ubanza hokorera bahavuka kugira abagwize umwimbo abatavuka nabo karungikwa handi ibubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka kuvatanguye imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza haribonekeje abantu banyuruzwa mu Burundi bamwe mu miryango yabo ivuga ko izohava iganduka kuko yarondeye mu bibanza byose bipfungirwamo abantu irabura ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kanez
Kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cha president Nkurunziza ishyirahamwe mpuzamakungu gite hagateka kazina muntu Federation Internationale des Droits de l'Homme FIDH mufunyafunyo y'igifaransa byemeza ko abantu baba amajana 8 aribo babuze urengero ryabo imiryango abayo bazimiye ubu ntigira icya nayimira uyu mukenyezi yazimije muramo we mu kwezi kwa kane uyu mwaka atwiganira uko vyagenze
haji kari na isanagri yaje hagati ya 8 8 nusu hanyuma bamusanga muhira ngo waje yaje abaza hani kwa line hanyuma baravuga tego none nihari barabwira ko ari hari fasha woni hari ngwego hanyuma bamasha kumaduhamagara hanyuma bari bahari baravuga ati twende nshaka kubahamagara entre ta comme bumva yuko hariho abantu bari muri salon acaravyuka yavyutse niho yaca sanga hari abantu muri salon umvuri mugwawe nyene yarabajije hanyuma chavuga no rumushinga ntawo ngaha na baravuga tego amacha mufatira ko ngo minote arababaza nibiki cemeza kije kumfata nigiki cha mugiye bamugiye none ke kwimara matsa ngo tugende ngo abimenye imbere amaso acabaye turamutwara
abandi nabo nk'uwo mugabo w'imyaka 40 ababo babuzwe irengero haraheze igihe kirekire
yatakaye mu mwaka uheze ahamagarwa n'umuntu ku telefone aca hazi imodoka dubure kabine irimo n'abapolisi baca bamwinjizamo hari igihe cy'isaha 11 zo kumugoroba hanyuma bukeye niho twatangura kurondeza impande zose turahiga turabura mu gipolisi turahiga mu bushobo bwose turabura na muri documentation turajayo kushikana uyu munsi nta yambagiwe turapatronse
imiryango yatakaje abantu imenyesha ko yarondeye mu bibanza byose bizwi byo gufungiramo abantu ariko irahebura mbere bamwe banabwiwe gutanga amafaranga nk'incungu ariko bibimfa gusa
harabana baduhenda ngo zana amahera ngo twumukuronkera twaratanze jana 8 mugabo urumva batubwira ko duteza gutanga miliyoni n'amajana 5 mugabo rero ubwenge bucagaruka mu nyuma ko twaba turiko dutangira ibitari byo niho twabatumye ibintu byo twereka ko umuntu hari nani telefone nibitaba dusa nuko twahebye asigaye ko umuntu azoganduka
gushika n'ubu twararondeje ntituza hafungiwe twararondeye mu maprizo yose twarabuze turagiye no muri documentation yose twarabuze gushika n'ubu turamenya hari bayatubwiye ko uyo muntu batamutse ahantu hose twagiye kubaza tubwira ko iryo zina tajyo bazi twaratabajije mashirahamwe aradufasha n'ubu aracadufasha turacarindiriye inyishu
abazimangana sabanye politike gusa canke abazirimbo za politike bonyene
nta kintu na kimwe yari umuntu asanzwe nta vya politike yarari bishika ubu natwe nta vya tuzi nta na kimwe tuzi
umugwi igihugu wigenga ujeje wagataka kazi na muntu CNDH ushira inyuruzwa ry'abantu ku rutonde rw'ibikorwa bihohotera gateka kazi na muntu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH amenyesha ko inzego zibijejwe zotegerejwe gukora uko zishoboye kugira ngo iyongende ihagarare biri mu itangazo uwo mugwi wasohoye kwa gatanu w'indwi iheze
ukunyuruza abantu canke ukubagira ingwati mu ntumbero yo guca amafaranga bitegerezwa gutohozwa neza n'igipolisi n'ubutungane kugira ukuri kuje ahabona maze ivyo bintu bihagarare ubutagisubira umurwi CNDH uriyamirije kandi ibindi bintu byose bihungabanya gatya kazi na muntu twabonye aho kuva mu ntango z'umwaka dufise igitigiri c'abantu baba bagira na 30 bishwe abandi baranyuruzwa hatibagiwe abahohotewe buzima n'abafunzwe tisunze amategeko
kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa 12 umwaka w'2015 umugwi w'igihugu wigenguje rwa gatya kazi na muntu wemeza ko abantu 19 banyurujwe baburwa irengero ryabo igipolisi kimenyesha kwimwe mu migwi y'abantu banyuruza abandi yasambuwe mbere na bamwe mu bari bafashwe n'iyo migwi bayikurwa mu byaro umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahamagarira umuntu wese ntaryo azimije uwiwe kwihutira ku gipolisi kimwegereye kubivuga kugira ngo kimufashe kurondera haraheza ukwezi ishirahamwe ryigenga ryitwa Focode ritanguje isekeza ryitiriye ndondeza muri ico kiringo kumunsi iryo shirahamwe rivuga ko riguma rironka abantu baryitura babuze irengero ry'ababo ubu rivuga ko rishitse kubagera ku 30 Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha isa 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Abakenyezi bakwiye kugira uruhe ruhara mu biganiro by'amahoro bihuza Abarundi, bakwiye gukoresha ubuhe buryo kugira bafashe gutsimbataza amahoro. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabiganiriye na Madame Mpawenimana, mediatrice aserukira abagore bo mu ihuriro Burundi Solidarity Forum ry'impunzi z'Abarundi ziri mu bihugu bigizwe umuryango wa SADC mu bumanuko bwa Afrika, na Madame Karine Kaneza wo mu ihuriro ry'abigemeye n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Madame Kaneza mu kiganiro bagiranye na Thomas na Madame mediatrice atangura avuga ko batanejerejwe n'ukuntu abakenyezi bataserukiye bikwiye mu biganiro byarangiye uyu munsi yarusha muri Tanzania.
Aho byaba bigoye kubyishimira twebwe abaduserukiye twari twarunsa abaduserukiye mugabo bagiye ari bake cyane mu kwezi kwa 12 by'umwaka uheze twari twagiye turi abantu bashika kuri batandatu ubaratugabanirije haba babiri
aho ngaho n'Entebbe muri Uganda mwari mwagiye.
Hama mu nyuma twarumvise kandi n'abaduserukiye baradushikirije ko abari barinda kuba batumiwe cyane cyane mwarabyumvise nk'umbure nk'abaserukira imigwi igaharanira ibya leta bamwe bitwa campagne alto troisième mandat ntibatumiwe. Haraba yindi migwi itatumiwe y'abanyepolitike. Hama twasanze abari abavuga rumwe na leta aribo babaye benshi. Abatavuga rumwe rero na leta baba bake cyane, baba abantu bo kurushi kuvuga ko bari bake gose. Icyo rero kikabashara duteye ikibazo, kandi ikibazo gikomeye nk'uko kubera nk'uko mubizi igihugu cifashe nabi cyane, cifashe nabi. Twarashoboye kubishikiriza n'umuhuza turabimubwira yuko mu minsi iri imbere ari ikibazo borinda gukemura bakagicira ku muzirikanye.
None se ubungubu muzakomeza musabe umuhuza Benjamin Mkapa kugira ngo muserukirwe uko bikwiye?
Tutegerezwa kubanza tubisaba. Twibuke yuko abagore kuba bashobora kuja mu biganiro nk'ivyo byisunze ku mategeko mpunzamakungu imwe twita resolution 1325. Twibuke yuko abagore bashika ku gice 52% mu gihugu cy'u Burundi. Twibuke kandi cyane cyane yuko abagore wanabivuze ubwa mbere aribo babura, aribo bahamba, aribo bakorega ibibi amabi yose, nibo ba mbere bahungana abana, nibo usanga aribo bariko barafata mu mugongo abasigaye i Burundi, canke ugasanga nibaza ko umugenzi wanje mediatrice aza gushobora no kubivuga neza gusuma aba ugasanga nibo bariko barafata mu mugongo nk'impunzi. Mu mpunzi urazi ko abagore aribo benshi n'abana akaba aribo benshi. Ibyo byose bituma abari abanyepolitike, abari abo bahuza, baba twebwe nyine twebwe abakenyezi, ni ikibazo kandi cyumvikana cyane igituma umugore yoba ari muri ibyo biganiro. Ni ukuvuga rero ko tuzobisaba, tuzobandanya tubisaba, kandi turafise icyizero nk'umbure yuko bazotwumva hama bakabitorera inyishu.
Dufite kuri telefone abantu bashaka kuganira namwe. Uwa mbere ni Dieudonne Munyemerere, rero batangire mwiganirire. Dieudonné wiriwe neza?
Wiriwe neza Eddie Gwema.
Ni Thomas Kamiri ndari kwedirwema na Thomas Kamiri twese turi kimwe.
Yego.
Yee, nuko icyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Yego, muraho ngaho ku cyujya America.
Turaho turaho.
Yego, ndanje gusuhuza n'abatumire muri kumwe ngaho.
Yego.
Yego ku gitege, yego ku kibazo cyabanje cyaguterera. Cyakubwa ku by'abaseruki guterukigwa.
Giravu anzura yagiravuga uvuga vuba wanzura
ego ku kibazo cyame cyo kuserukirwa uravye nk'abakenyezi ariko aravuga ngo ntibaserukirwa namba kuko turavye nk'iyo yarusha uravye nk'igwaruka eka ugwaruka rw'abasore ntigwaserukiwe nibarabe bumvikane no n'abakenyezi baserukirwa kuko nibo nk'ingiterambere kuko niko gwaruka dufise ngaha mu Burundi bwacu kandi bagasaba dukasaba na leta y'u Burundi irabe abitumira kuko ubwo kutumira ubwoko umwe niho nabanyagihugu tubona menga nti abibona neza barabe atumira ubwoko bwiza kuko turabye ubwoko batumira nti umeze neza barabe n'ivyimbiro bimeze neza bareke kuza baraduhendera kwa abanyagihugu kuko turabye ibyo bavuga ntitubona ariko bareko baraduhenda namba bariko
baraduhenda ndagushimiye
bareke kugira ibintu by'amanyama
yeah.
Barare ikibazo kukindi
ndagushimiye
kindi kuko
ndagushimiye reka duhe ni jambo na Alain. Alain wiriwe neza? Alain,
hello.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe mu magambo magufiya.
Wiriwe kamene?
Wiriwe neza?
Ibyo biganiro muvuga abakenyezi nibyo ntibatumiwe
none se ubwo n'ugusubira inyuma dusabye ko batumirwa
yarusha ikintu kigo kiravuga ngo yarusha hagati y'abantu babiri bafitaniye ikibazo kimwe ni ikibazo gifitaniye n'abantu bashyigikiye manda ya gatatu n'abatayishyigikiye haje kuvuga ngo ugwaruka ntaje kuvuga ngo abakenyezi ntaco byomara kuba dufite bimwe twaganira bya kajagari bimwe twaganira bya nyanza ya mwanza nibyo twaba dusubiye nibyo twari twarabirangije twari twarabonye umuti abakenyezi bari barabonye umuti rwari rwarabonye umuti byose harimo mu namashinga mateka hose mu nabahinkoza
niko se ala mwarabirangije noneho amahoro arongera arahungabana urumva abagore batabifitemo uruhare kuyagarura no kuyatsimbataza burundu
izayi byarubatswe n'ibyabomotse byose izo nkingi ziracahari ubu bisaba ko twumvikana ahubwo abashyigikiye manda n'abadashyigikiye manda nibyo nicyo bituma mukapa ariko aratakaza igihe adahujije abashyigikiye manda n'abatayishyigikiye n'ubu bigiye mu birangira agomba birangize arusha aba batahe ariko ikibazo kiguma cyakindi ku mutaka baguma bica abantu ku mutaka baguma bica abantu mu mugambi baguma bica abantu ntacyo bihindura.
Alain urakoze cyane.
Wombe kamiri ndi ngubwire buri gihe wa munyashi jambo kandi ngumba ngeze ku ndundu ngo mamvuga.
Ala, buretse twumvikana. Radio ntabwo ari yawe wenyine, radio ni ya bose. Iyo utanze igitekerezo cyawe gihina amagambo duhe ni jambo nabandi. Urakoze.
Uko n'ukuri.
Yee. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho tubaze mediatrice icyo bitekerezaho nimba koko ikibazo nimba ari hagati y'abashyigikiye manda n'abatayishyigikiye. Mediatrice urabitekerezaho iki?
Kubwanje mediatrice ndumva mpereye ku kibazo cy'uyu wa mbere Dieudonné yagerageje kuvuga ku bijyanye no guserukirwa ku bakenyezi ndumva yuko yemeza nawe nyine yashyizemo n'ikintu kijyanye n'abasore yemeza yuko badaserukiye bikwiye kandi nibaza yuko ari byo atabeshe nakunze yuko atibesheye abakenyezi ntibaserukiye bikwiye kandi ku bijyanye n'icyo kibazo avuga yuko byo bari bijyanye n'amagaburanyama nibaza yuko atari ibyo bya mbere hoho babivuze mu ntangamarara yuko abakenyezi bakunze guhura n'ibibazo bitandukanye iyo habaye ukutumvikana aha aye aravuze ku kibazo kijyanye na deuxième na troisième manda ikibazo nicyo gikuru ngo gihanze abantu ariko twebwe aho oye nibaza yuko turi ku kibazo nk'uko twabibabwiye duserukira urwego rwa Burundi Solidarité Forum ku bijyanye n'impunzi duhagaze ku bijyanye n'impunzi hanyuma hariho uyu yitwa Alain nawe nyine aravuga nk'inganira uyu Dieudonné aravuga yuko abakenyezi neza na neza batatumiwe bikwiye hanyuma rafiki aravuga ngo ikibazo ntugice ku ruhande hirya no hino beje mana yatwaje mana kweza yo duhagaze ku kibazo kijyanye n'ibihundo byacu bibina nitugize kweza abakenyezi turashaka yuko duserukiza bikwiye yumve byumvirize kuko abo bandi bariyo turiko turaraba nuko bataraduhereza raporo aho bashoboye gushikayo turumva yuko icyo kibazo cyacu kidashyikirizwa nk'uko bikwiye turumva neza neza mbega impunzi zose zarakumiye ko arizo zihura n'ibibazo bitandukanye mwagerageje gutandukanya ibihugu bitandukanye birimo impunzi z'abarundi ibihugu bishika kubiri muri SADC ibibazo bahura nabyo haba muri ibyo bihugu bahungiyemo ndetse n'iyo bahungutse bagafika mu gihugu nyine cyabibarutse n'ubundi babandanya guhura na bya bibazo kubera ko usanga ari kwa kundi umwengo ntibafatwa nk'uko ari abenegihugu nuko rero natwe twashaka yuko byaba ngombwa ko duserukira uru runani ku rwego rw'abakenyezi kugira ngo natwe ikibazo cyacu cyegere imbere cyumvirize kandi cyige gitoreze inyishu.
Ye mediatrice urakoze. Nagira ngo nisegure kuri Karine mbere yuko nawe muhe ijambo, tugize amahirwe yo kubona umutegarugori uri Arusha muri ibyo biganiro yitwa Festine. Nagira ngo rwose Karine umumbabariye tubanze tumuhe ijambo noneho tumubaze ubutumwa bashyikirije umuhuza. Festine, muraho murakomeye? Muraho neza?
Turaho.
Ni ubuhe butumwa mwashyikirije umuhuza?
Twebwe icya mbere umuhuza twari dukeneye gushyikiriza ko tubona ko hakenewe ingufu zose kugira ngo ubukozi bw'ikibi, ibintu byo kwicana, ibintu byo gufungwa, ibintu byose bituma umuntu atigenga bibanze bihagarara. Icya kabiri ni uko twebwe twari dufite turondera ko haba ikibanza kimwe kiboneka cy'abakenyezi ko muri ibi biganiro kubera ko abakenyezi abarundikazi abakenyezi n'abigeme bari mu bahohoterwa cyane kuko iyo umuryango ubabaye iyo umubyeyi abuze iyo hatuye umwana umujene umugabo umupfasoni twebwe abarundikazi tuba tumuze twese kandi tuba tubabaye twese ni ukuvuga yuko abarundikazi turenga ibice 52% ku ijana bisaba yuko muri ibi biganiro bitosubira kumera nka bimwe byaba muri Arusha imwe ya mbere ko abakenyezi mu mice itandukanye boserukirwa bimwe biboneka kuko ari bazofatirwa ingingo y'uburyo igihugu cyorongorwa tugashyika ku mahoro amwe aboneka ariko turonka amahoro umutekano kuko nk'abarundikazi ikintu cya mbere twashyira imbere n'amahoro n'umutekano.
Niko se Festine, umuhuza mwabonye yabateze amatwi yabumvise neza?
Umuhuza ku by'ukuri muri ibi biganiro muri iyi minsi tumaze ino twavuga ko byoba ari ibiganiro nyakuri aracyari mu ntango yo kumviriza imigwi itandukanye kandi turashima ko imigwi yashoboye kuza n'abatari barose ubutumire yarabu bose bararose akanya ko gushobora kumvirizwa.
Niko Karina, noneho tuvuge ku ngamba uburyo bufatika abari n'abategarugori bashobora gukoresha kugira ngo amahoro arambye abeho.
Twebwe icyo no kwishura ni uko hariho bimwe bimaze gukorwa ku isi yose kandi bimaze kumenyekana bimwe bita le moyen de bimwe byo ku imyiyerekano iri no violence
itarimo urugomo
itarimo ingufu atanguvu dushiramo twarabikoresheje nk'uko nabivuze twaragiye mu ibarabara tufatanya turi abagore bava mu bwoko bwose bava mu buzi bwinshi ataho nkumbure bari bahuriye imbere y'uwo munsi basanze bari mu mabarabara y'Ubujumbura.
Arakoze cyane Thomas Kamirindi mukinzi wacu yagiranye ikiganiro n'abakenyezi ku ruhara bafise mu biganiro bihuza abarundi aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri nusaha mubandanye mwumviriza radijwi rya America site yacu internet mushobora kandi makuru ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalala Alimasi yadufashije.